Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Inzego zinyuranye haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Mu bahangayikishijwe kandi harimo n'abavugabutumwa.
Abantu ntibaha ikibanza umuryango nk'uko babikora mbere. Agaciro baha umuryango si nk'uko byari bimeze kera. Harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi agikoze.
Uwo ni Pastor Edimo Kivuye, umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante ku isi hose. Iyo nkuru n'izindi zirimo imibiri yataburuwe ku kibuga cy'indege cya Gisenyi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni mukanya mugume ku maradiyo. Amakuru yacu ariko reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Irani, imibyigano yabaye mu mihango yo gushyingura General Qasim Suleiman yahitanye abantu batari bake. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Nivyo ibinyamakuru radio na televiziyo vya leta y'igihugu ca Iran vyatangaje no musi wa kabiri ko abantu aho nyanganye ku maziko y'umusirikare akomeye mu General Qasim Suleimani yahitanywe n'igitero c'indege itagira umudereva y'igisirikare ya Amerika mu gitondo ca kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq. Uko guhonyangana kwahitanye abantu 32, abandi 99 barakomereka. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoranye kugira batere iteka Suleiman mu gisagara ciwe c'amavuko ca Kerman mbere yuko ashingurwa. Ibirori nk'ivyo vyo kumutera iteka vyabereye muri iyi ndwi mu bisagara vya Tehran, Qom na Ahvaz. Ishingurwa rya Suleiman rivuga ko ryasibishijwe kubera abantu bahitanywe no guhonyangana kwabaye uno musi wa kabiri mu gitondo cyo uno musi wa kabiri. Mukuru w'intego zidasanzwe z'igihugu ca Iran, Hossein Salami, yasubiye kugabisha ko Iran izo kwihora kwicwa rya Qasem Suleimani yiciwe hanze y'ikibuga mpuzamakungu cyo kumugwa mukuru w'igihugu ca Iraq, Baghdad.
Abantu bane barishwe mu kindi gitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab mu gihugu cya Kenya. Fidel Niyongabo arakomeza.
Nivyo, abasivile bane bishwe mu gitero cyakozwe uno munsi wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab muri Kenya. Igipolisi kimenyesha ko ico gitero cyabereye mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia aho Al-Shabab ikorera. Babiri mu bakoze ico gitero cyo uno munsi wa kabiri bishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Saleto. Mu bahitanywe n'igitero cyo n'umusiko wa kabiri harimo umwana mutoyi n'umwigisha. Bamwe mu bakoze icyo gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bavuga ko ibikoresho bifasha mu gukora amabombe byafashwe inyuma y'icyo gitero. Igitero cyo n'umusiko wa kabiri gikurikira igitero cyakozwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu kibanza cya gisirikare gikoreshwa n'inteko za Amerika muri Kenya kiri hafi y'urubibe na Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu abasirikare batatu b'abanyamerika.
Muri Nigeria naho haravugwa urupfu rw'abantu 30 bishwe mu gitero cya bombe. Fideli nanone arakomeza.
Abantu 30 barapfuye ejo kwa mbere mu ntara ya Borno imuburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ni nyuma yuko bombe iturikiye ku kiraro. Iyo bombe yaturikiye ku kiraro cari ko abantu benshi mu gisagara kirimo isoko cha Gamboru. Ababonye ivyabaye bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi yaho iyo bombe yaturikiye. Bavuga ko bumvise ibintu biturika n'urwamo rwinshi nka bombe imbere yuko babona abantu mu bagenzi babo bapfuye. Byari bitegekanijwe ko umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria agira icyo avuze ku vyabaye ku muhingamo uwo ku munsi wa mbere. Umugwi w'abanyagihugu bagiye hamwe kugira abagwanye umugwi Boko Haram baremeje amakuru yerekeye igitero cyo ku munsi wa mbere n'igitigiri cy'abapfuye cyatangajwe. Nta mugwi n'umwe wamenyesheje buno nyene ko ari wowe wakoze ico gitero. Yamara umugwi Boko Haram n'uwundi mugwi ukorana na leta ya Kiislam birakorera mu karere ico gitero cabereyemo.
Urakoze cyane Fideli Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. mushobora kandi no kudukurikira ku zindi mbuga zacu arizo Facebook, Instagram na YouTube. Adress ni VOA Radio yo yacu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere ka Rubavu mu Rwanda, aho ku kibuga cy'indege cya Gisenyi haravugwa ibyobo bigera kuri bitatu byajugunywemo imibiri y'abantu bitaramenyekana igihe n'ababishye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana, wakurikiranye igikorwa cyo gutaburura imibiri aho ngaho mu karere ka Rubavu. Kugeza kuri uyu munota abamaze gutaburwa bangana bate? Ese hari impamvu cyangwa se hari igihe bari bavuga abo bantu bajugunyiwe muri ibyo byobo?
Nakuye cyane rero mana bakurikije ibyo Amerika igikorwa cyo gukomeza gushakisha imibiri cyari kimaze kurangira. Imibiri imaze kuboneka y'abantu 28 bigaragara ko bari biganjemo abadamu hakurikijwe imyambaro yagiye iboneka, ndetse n'abana batoya n'ingingo cyangwa se amagufwa angana. Abo ni bamaze kugaragara. Abo twabizi imibiri iriho imyambaro ariko bigaragara ko ariyo bari babohesheje n'ibikoresho byifashishijwe mu kubizwaho amabuye bigaragara ko ari manini. Bemeza yuko ari abantu babo bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Hanyuma se uwo mubare w'abantu 28 babonetse baba ari bo bari bari mu byo ibyo byobo gusa, cyangwa se igikorwa cyo gushakisha abandi kiracyakomeza?
Igikorwa gitubitswe ngira ngo kubera amasaha yarakuze n'abantu bamaze kunanirwa kuko ni agace, ariko ubuyobozi bivuze ko no ku munsi w'ejo bizakomeza kino gikorwa. Byaba na ngombwa hakwifashishwa imashini zirinda imihanda cyangwa se zirinda ahantu hageranye za katerifirali, bishobora wenda kuba byakoresha imirimo kandi bikaba zakora ahantu hanini, cyane ko bataramenya neza niba ibyo byobo byabonetse ari ibyo gusa cyangwa se haba hari n'ahandi. Ni igikorwa rero kigomba gukomeza ku munsi w'ejo nk'uko ubuyobozi bw'akarere n'abahagarariye abacitse ku icumu bamaze kubitangariza.
Claude, imibiri y'abantu 28 ni imibiri myinshi cyane, umuntu akaba yakwibaza impamvu byageze iki gihe abantu bataramenya ibijyanye n'ibyo byobo. Ese hari ibisobanuro abashinzwe ubutegetsi cyangwa se n'abandi baturage mwagiye muvugana bashobora kuba batanze aho ngaho muri icyo gikorwa?
Mu by'ukuri nk'uko ubuyobozi bw'akarere bwabitubwiye, ntabwo byari bizwi yuko hari imibiri yaba yarashyizwe muri kiriya kibuga, kuko babivuze n'ahantu hari nk'abatanze amakuru barimo umwe wakoraga mu kibuga cy'indege ashinzwe wakora mu gikoni, ariko avuga ko mu gihe hari hamaze kujyamo abasirikare n'abajandarume abasivile bose batangizaga babirukanyemo, uburyo kumenya yuko haje gusuka ibyobo hakajugunywamo abantu bitari ibintu byari byoroshye. Ubwo rero amakuru kuba ataratanzwe birumvikana ko ntabwo byari bizwi, byaje kumenyekana ari uko mu cyumba cy'indege bari bari guca imisingi kugira ngo bakore urukuta cyangwa se kulotire y'ikibuga, hanyuma abatukagiye imisingi rero nibo baje kugwa ku mibiri y'abantu hanyuma batanga amakuru. Ni ukuvuga ngo byamenyekanye bitari bigamijwe, nta bitari kigendeje kuko gushaka imibiri y'abantu kubera ko bitari bibyiko barimo, ahubwo mu gihe hasi kugeza misingi kugira ngo hakorwe urwo ruzitiro rw'ikibuga, nibwo habonetse imwe mu mibiri, hanyuma amakuru atangwa ubuyobozi rero bufata icyemezo cyo kugira ngo noneho bashakishe barebe niba hari indi yaba ihari. Ikibazo cyagarutseho mu biganiro bagiranye n'abaturage cy'uko hari abantu bakomeje guhisha amakuru, bakaba ko bashobora gutanga amakuru mu buryo ubwo aribwo bwose, niba umuntu atinya akaba ashobora kwandika nk'urupapuro akaranga ahazi hazi mwenyeji ya wano niya tashira wa mazina ye aliko akali akatanga yu makuru mwuri za ujio kame ye kame aliko nijia sasha yuko mwenyeji ya wano ikiri hirika hengo ya shingu za mchua hilo ikawabia za mwenyeji nikiwa zero wa agaraga vituko karama kuru mwuri ya karama ya
Claude
kwa mwenyeji ya hino hino akura kwa hariho abandi na hino tarakini
Claude Ganza mnyamagana ndagushimie kiane yomhuri kurutiane uze kuitujeza wa makuru ya chuu ataha urakoza kia
Banyuani bijugi Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ihuriro One Free Press Coalition rihuza ibigo by'itangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi ryasohoye urutonde rw'ibihugu 10 biza kwisonga mu guhotera abanyamakuru. Kuri urwo rutonde hariho abanyamakuru b'ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza adufitiye inkuru irambuye.
Urwo rutonde rutondeka amenyesha makuru kuva hasi kuduga hatanguriwe kuba babangamiwe kurusha abandi rwashize ifungwa ry'amenyesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu mu kibanza ca kane ufatiye kubafunzwe mu isi yose muri kino kiringo canka bishwe mu myaka iheze Urunani wa Free Press Coalition rwibutsa ko amenyesha makuru bane bayi wacu ari banyese nziri busa yandika ku bibazo bya politike Christine Kamikazi yakora mu gisata cy'iradio Egide Harerimana yandika mu rurimi rw'icyongereza na Terence Mpozenzi umenyesha makuru akaba n'ufata amasanamu hamwe n'umudereva wabo bafatiwe mu ntara ya Bubanza mu kwezi kw'icumi umwaka w'2019 rumenyesha kandi ko umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza mu kwezi kwakurikiyeho yahavuye ateza uburirwa ariko ko bishitse urukiko rukemeza ivyasabwe n'umushyizamanza wa Republika mu rubanza rwabo bashobora gufungwa imyaka 15 bose uko ari batanu bagirizwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ifungwa ry'amenyesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu rikomeje kuvugwa n'amashyirahamwe ahamya agateka kazi na muntu hamwe n'ubwigenge bw'amenyesha makuru muzoki mu mahagarariye Committee to Protect Journalists mu karere ka Afrika mu Musi ya Sahara n'iy'ubuseruko rifite icyicaro i New York muri Amerika yabigarutse ko mu biganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
Agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa none heraba bashobora guhanisha imyaka 15 y'umunyororo ibikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro ubwitangaza makuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse CPJ twamenyekanije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ko iyi dosiye itibagirwa kandi ko iyi myaka leta basabye ya gufungwa 15 idashitwa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa bihebwa abandi bamenyesha makuru bafunzwe bavugwa ku rutonde rwa 11 rwasohowe kuri uyu wa mbere n'urunani One Free Press Coalition n'abafunzwe mu bihugu bya Misiri, Burusiya, Bushinwa, Venezuela, Ubuhindi na Iran kandi bamwe ubuzima bwabo bukaba muri mwirinde hamwe n'uwishwe ku kigwa cya Marte Na Arabia Saudite havuguru ufugwa Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula y'ico gihugu mu gisagara ca Istanbul muri Turkiya mu mwaka uheze Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
Inzego zinyuranye haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Amakimbirane mu miryango afata umwanya wa mbere mu biza ku isonga mu gutandukana kw'ingo, ariko nanone hari ubushakashatsi bugaragaza ko ikoreshwa n'abizimbuga nkoranyambaga hagati y'abashakanye biri mu mpamvu zisigaye zikurura gatanya mu miryango. Ibyo bibazo n'ibindi nibyo mugenzi wacu Diane Ninazwe yaganiriye na Pastor Edmond Kivuye, umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante Quisos.
Ugutandukana byamye biriho sibishasha kuva kuri Mose byamye biriho mugo hari ibi bituma haraho bigwira gusunza ahandi hari nibihe bituma gusunza ahandi naruvuze ko no muri ibi bihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengeje cyane guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari mvuga ngurukana bumenye kica kiza kiba nkica kabi cyangwa ica gatatu banashaka n'icakane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza ca ntibahe kibanza umuryango nkuko babikora mbere agaciro baha umuryango si nkuko vyabimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka bimeze nkuko vyarimeze kera kera umuryango arabijamo cyane ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzoyimenyesha abavyeyi gusa nibagomba baze natagomba nakazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango arabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga aya bavuga ati urya muryango no kuri turawutse canke uritonda mu rurya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya ntakuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze ari kindi n'urukundo gusa buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima ni ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe ni ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya so bwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Laban uwitwa Rakel canke Rachel acavuga ati jenzo mukorera imyaka indwi si Labani yabimusaze oya niwe yavyitse niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urubu rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
gani bimwe acavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga mugabo ubu nta intere y'amaronko baba fise inasenge inabo se wabo inarume umubyara we mukuru we murubu nawe mwene wawe hafi umubanyu kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bo bona badandaje
bariranga
bo bariranga
yego
kwa ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbira ko bo ntavyo nzi cyane hari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntavyo nzi rero sino bivuga ko mugabo ico nzi nuko ba izo dating sites ayo ma site internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandaritse bikunda bidakunda ntacu bibabari
ntacu bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwoze watandukanye avuga toya turabana ntivyakunda tuwandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari konta zohaguma niba fata nawe
ndahaze kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kakihari cyane gose ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusabe benshi batwandikiye kuri katugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uyitera turahera kuri Oscar Oscar Ikaze
akafira ka muntu kaza kavuga yuko umugabo n'umugore bangana gasaba ari muri iko gihe akaba yubaha uwundi ngo dusabe kubambuka yo n'itaza n'uko n'uko ndabibona kuko mu rwanda bituma ingo z'ubuzosambuka n'ikindi
ivyo ngo vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biriko birasambutse
sivyo bisambura ahubwo ingena abantu bavyumva imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mbwera ashaka kwica umuntu isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko bamwe irashaka kubatera indwara ingene batahura ingene akoresha icyo kintu cyo kiwagora mbwa abantu bose barangana imbere y'Imana mbwa ntibivuga ko umwana atokubaha umubyeyi umugabo atokubaha umugore wiwe umugore atokubaha umugabo wiwe iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanganye yashikanga umugabo yavuga gato agacahamagara polisi kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabonabonye harabo twahamiye basubije hamwe ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva nabi ati agira turangana jewe barangana n'abavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undi azovyakira hari cyutanga ni curonga
yego
urumva ndakunda kubivuga niko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana bavuga nti ni wamugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti ni wamugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko ni wamugira umwami kazi uzomwami icutanga ni curonga
yego
uri yubahiriza ikindi hariho kubaha ijambo ry'Imana hariho abaza ati okay hari wambarige kimwe ati pastor uravuze ngo ni namukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri byose nkuko ishengero rigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umuba naragukunda nawe mukunde naca kuba oya no kubitahura nawe wowe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azomugwako mugabe iconzi nuko icubiba arico
wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mbere kibuga cindega hano umutaxi ne tugeza turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugabo madama aguma gomba gakobwa
yego
cyabagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu iberi muhira ntazi ngene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndazanca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazi ngene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga n'agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ngene bivuna imana iti icyo usabye ndakiguha aca hinduka umugore aca zinduka kare gutegurira umugabo koza abana kubategurira icyayi iki umugabo aja ku kazi naca abajana ku ishuri avuye ku ishuri ku depoza abana aca ku isoko arasuma araza arategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agerageza kuba ajya gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora urufu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko n'abagore baruha mu gatondo ati mana usubize ku mugabo narihenze Imana iti cyagiye wasaba narakwemereye ningoga. Mugabo utegezwa kurindira.
Kugira gusubire ku mugabo.
Ati ndindire gushika ryare. Atamezi 9 kuko arayisamye. Urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye umutoni kuriwe. Kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba.
Yego.
Ibyo rero hari nge nacho bango kungana ntitungana. Oya turangana. Umwe sarafite icatanga. Ubwo ntibibuza ko haba umutwe haba abakurikira. Mugabo umwe wese mu kibanza aciye
umuryango kaburubakije
jone
wewe uratwumva
aramutse Diane
amahoro neza uherereye he
hano muri state ya Iowa yompanuririki ababene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook nuko babona batarababona
ni kibazo n'ivya binitswe ko turavuga vya masite ni byiza kwigira kubandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni yatumatiko turavuga n'ukavugana n'abari mu bihugu hehe
n'icyo
ntiwocuvuga rero ngo ivya amajambere azanye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mugabo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsi urabije naje nkacanga nabona uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi yo byazana nyese sinzi gituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki ni ibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo
yego
urumva nibahanuze ko ari ababitanga imbere kubaka no kumenya ko ari ikintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukana iyo rero wa divorce nuko umwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikanga aramaze umwaka wose ya divorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari ikindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikote iwacu ntabyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi kompati turi tuzashoborana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ni kuri icyo kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwi yagiranye na Pastor Edmond Kivuye umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante ku isi hose dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimira ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayasi.